Tashime kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Mu Burundi abavyeyi babana biga ku ishuri ryegeranye na Paroisse Catholique nkuru y'intara ya Makamba barajushinga n'amasanganya y'amapikipiki amazimisi ahitana ubuzima bw'abana bo kuri iryo shuri.
Baba twara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane rwose hanyuma ntibashobore gukontorora vitesi nta kindi kibabaje nuko gukoza umwana bashabiruka.
Uyu ni nimubona Jules niwe muyobozi w'ishuri shingiro ya kabiri I Makamba tuza kugendera muri ano makuru. Perezida wa Amerika ari muri gendo muri Angola muri urwo rugendo rwanditse amateka ya Amerika na Afrika yitanze ko akarorero nk'umwe mu bakunda gari ya moshi agira ati sindababesha ndi imbere mu banyamerika bayikunda nk'ikiri senator nahora nkora urugendo rw'ibirometero 340 rumva na muhira rungeza Washington DC ku kazi ibisiguye iki turabigaruka ko murano makuru. Namibia yatoye umuprezida wa mbere w'umugore yitwa Netumbo Nandi Ndaitwa ivyamuranze navyo nyene ni murano makuru. Ingingo y'Ubushinwa yo kuvanaho amatagisi ku bidandazwa vyabwo bija mu bihugu bikenye gusumba ibindi muri Afrika izotangura kuja mu ngiro mu ndwiza. Ido ni durano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ari mu rugendo rwa President Donald Trump ari mu kuramutswa Amerika azoji Paris mu mpera y'ano makuru ni mu mpera y'ino ndwi murantunga ni murano makuru musangwe ikaze kandi mwakoze guhita mu ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tahere mu mvugwa mu gisata cy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika barwanyi mu rugo wa ADF kurana ntagondwa zitirira idini rya Islam bisha abantu 9 bo mu gitero bagaje museruko bice abantu 9 mu buseruko bwa Congo ni mu gitero bagavye uno musi bakanyuruza abandi batatu Fidenio Ngabo.
Mubishwe barimwo uruhinja rw'amezi 8 n'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 nk'uko vyatangajwe kuri uyu wa gatatu n'abategetsi ba Congo. Abagwanyi b'umugwi ADF bakoze ibitero mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ku basivile mu mihana yahitwa Tenambo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare ca Congo Colonel Mark Kazukai yasavye abanyagihugu kwama barikanuye. Abagwanyi b'umugwi ADF baraturiye kandi inzu muri iyo mihana bongera banyuruza abantu batatu. Ibitero vy'umugwi ADF vyariyongeye mu bihe vya vuba bikaba vyateye bitandukira igisagara ca Goma n'intara bihana urubibe ya Ituri. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu yaragirije umugwi ADF ko wisha abantu amajana n'amajana unyuruza abandi barenge yabo barimwo igitigiri kinini cy'abana. Mu cegeranyo casohotse mu kwezi kurangira ishirahamwe ONU ryarashize umugwi ADF ku rutonde rw'imigwi yitwaje ibigwanisho igisubirije mu buseruko bwa Congo. Yasavye ko abahonyanze bikomeye agateka ka muntu bakurikirano.
Fidela Niyongabo urakoze. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse no musi kuwa gatatu mu gisagara cha Lupito ku munsi wa nyuma mu rugendo arimwe muri Angola. Uru rugendo ruvuze vyinshi ku migenderanire ya Afrika hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fide,
President wa Amerika Joe Biden yagiye mu gisagara cha Lupito kirimwo ikivuko guhayagiza umugambi wa leta yiwe wo kwagura inzira ya gari ya moshi izokoreshwa mu gutwara ubutare bufite akamaro gakomeye cyane buvanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugana mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ingurane y'imiliyoni 550 y'amadolari agenewe gukoreshwa mu mugambi wo kunagura no kwagura iyo nzira ya gari ya moshi. Na tariki yatanzwe ku vyerekeye guheraheza uwo mugambi, Perezida Biden yatangaje ko igihugu ciwe kizobandanya gukorana n'umugabane wa Afrika mu kiringo kirekire kiri imbere igihe yabonana na Perezida wa Angola Joao Lourenço ku mugwa mukuru Rwanda ku munsi wa kabiri w'indwi. Hari mu rugendo rwiwe rwa mbere arimwo ari nagwo gonyene agize ku mugabane wa Afrika ari mu mabanga yiwe ya Perezida. baye indwinkeyi gusa imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira Angola imaze igihe kirekire ifitanye imigenderanire ikomeye n'Ubushinwa n'Uburusiya yamara yari yegereje kurushiriza n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu bihe bya vuba Angola ishaka gukomeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya gisirikare hamwe n'umutekano Perezida João Lourenço yabitangaje ku munsi wa kabiri w'iyindwi
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Fidel Niyongabo yaraheje kutubwira iby'urugendo rwa Joe Biden ku mugabane wa Afrika mu gihe rero President wa Amerika Joe Biden ari muri Afrika mu igihugu ciwe kikaba gisa nk'igihanganywe n'Ubushinwa mu kugira ijunja kuri uwo mugabane wa Afrika Ubushinwa nabwo bwatangaje ko ingingo yabwo yo kuvanaho amatagisi ku bidandazwa byabwo bija mu bihugu bikenye gusumba ibindi muri Afrika izotangura kuja mu ngiro mu ndwi za Fidel aragarutse
Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi akomeye yaserukira Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze igihe bihiganira amasoko yo ku mugabane wa Afrika. Ubushinwa bwatangiye kurekurira ibidandazwa bitari bike biturutse mu bihugu bikenye kurusha ibindi muri Afrika kwinjira ku butaka bwayo bidatanze amatagisi kuva mu mwaka w'2025 yamara bwarongereje igitigiri cy'ibyo bidandazwa. Ubushinwa bwarahaye ibihugu byo ku mugabane wa Afrika amadeni y'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Ubicishije umugambi wayo werekeye iterambere Belt and Road Initiative Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje bikomeye kuvyerekeye gukorana n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu rugendo rwa mbere yagize kuri uwo mugabane muri yindwi Amerika isanzwe ifise imigambi yo gukomeza ubudandaji n'ibihugu biri mu nzira y'amajambe ifise umugambi kandi wo kurekurira ibidandazwa biturutse mu bihugu bimwe bimwe byo ku mugabane wa Afrika kwinjira ku masoko yayo bidatanze amatagisi umugambi witwa AGOA
Fidel Niyongabo turacari kumwe na Namibia nayo yatoye mu president wa mbere w'umupfasoni yitwa Netumbo Nandi Ndaitwa yaricegera cyo mukuru w'igihugu akaba yaserukiye umugambi SWAPO umaze imyaka 34 gutegetse ibyico gihugu
Insinzi ya Netumbo Nandi Ndaitwa afite imyaka 72 izokwengereza ikiringo cy'umugambi SWAPO umaze imyaka 34 uri ku butegetsi muri Namibia kuva icyo gihugu cikukiye mu mwaka w'1990 yaronse ibice 57% by'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu hisunzwe ibiharuro byatanzwe n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora yarakeneye kuronka ibirenga ibice 50% by'amajwi kugira atahire insinzi Penduleni Itula wo mu mugambi utavuganwe na leta Independent Patriots for Change mu mfunyapfunyo IPC yaje mu kibanza cya kabiri n'ibice 26% by'amajwi Netumbo Nandi Ndaitwa inyuma yuko atangajwe ko ari president yavuye mu matora yavuze ko abanyanamibia bahisemo inzira y'amahoro n'umutekano yinjiye muri SWAPO mu myaka y'1960 igihe wari ukiri umuhari waharanira kwikukira kwa Namibia yashinzwe amabanga akomeye atari make muri leta harimo kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire abanyanamibia baratoye kandi abagize inama nshingamateka mugambi uri ku butegetsi SWAPO watsindiye ibibanza 51 ku bibanza 96 mu nama nshingamateka mugambi IPC waronse ibibanza 20 mugambi IPC watangaje ko uzoshingisha urubanza muri sentare kubera wavuze ko amatora yabayemo amahinya akomeye abitegereza ibintu n'ibindi muri politiki batangaje ko insinzi y'umugambi uri ku butegetsi SWAPO itari itomoye kubera abanyagihugu batera batanezerezwa n'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri n'ubusumbane bw'amikoro mu banyagihugu yamara umugambi SWAPO wagumye ushigikiwe cyane mu bice byo hagati mu gihugu no mu bageze mu zabukuru kubera urugamba wagwanye rwo guhabuza igihugu
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ayo makuru muheje kumva n'ayandi agezeho ijyanye no kwisemeshwa kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio trovewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mukanya tuca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Nkundire turahere mu Burundi aha abavyeyi b'abana biga ku ishure ryegeranye na Paroisse Catholique nkuru y'intara ya Makamba barajishinga n'amasanganya y'amapikipiki amaze imisi ahitana abana bo kuri iryo shure harimo nabo amaze gukomeretsa ibindi kuri no nkuru ijwi ry'Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda
Mugatondo umutaga canke ku mugoroba mu gihe abanyeshuri baba bariko barajabuka ibarabara ari benshi baje canke bava ku mashuri agera kuri atanu niyo cane cane hakunze kuba ayo masanganya ni nawo mwanya usanga hari uruja n'uruza hagwa bunguruza abantu ku mapikipiki aho bitima tonge ni imbere y'isengero Katolika ya Makamba bakanibona Yohane adandaza hafi y'iryo barabara aratwiganira ukugene ahora abona ugo ruja n'uruza
uzubona nk'utwana tuje ari tune dutanu dutandatu dufatanye cyane nta muntu numwe arimo akuze nkaca nibaza ati mbere n'umuntu twana dufatanye uko kamwe gasimbye bagenda nk'iki nk'umugozi mu ibarabara bufatanye imoto nayo iza yiruka imodoka iza yiruka
umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri ni mubona Jire na wado mu rutoke kubunguruza abantu ku mapikipiki kwari bo nkwega bara
bikabonekana rero yuko abatwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose hanyuma bagasha ntibashobore gukontorora vitesse namkini kibabaje nuko ukoza umwana bashabiruka bakasha bagenda bariruka nti yanaze kugira ngo bafume uwo mwana bamushikana kwa muganga ni ibintu bibabaje cyane
naye gituma ugonze umwana atatungwa nayo yameze nuko ugendesha pikipiki ataruhusha go kwigendesha abafise canke inya pikipiki ikabitagira ibyangombwa uyo rongoye abunguruza abantu ku mapikipiki na bavuga ko byamurengeye
umuntu ava mu gikoni yari muboyi ku moto umuntu ava ku ikinga ku moto amasanga nyagi tuma renga ni ivyo ivyo ko baturengera twabuze n'urutsoro dufata kwananiwe kabisa twananiwe tubona ngire tubigenze mbere binashaka binashaka kudemisira tukabihagarika kubera ko tubabona navyo ko turakora turashaka gusanga n'iyo turasigura ibintu bizo tunanira gusigura
kuri iryo barabara ry'Imatonge rero nandwi yijana atamwana hagongewe mu kwezi kwa 10 guheze konyene igipolisi Makamba caruye abana bagera kuri batandatu bagongewe kuri iryo barabara ivyo na nkuru nziza Gerard Yotinyama Imatonge aravyemeza ikimubabaza no kubona ayo masanganya ba kandi barasemereye ko hokwigwa ukugene yokingwa
mu bisanzwe hariho idodane hafi y'ibitarokare mugabo iyo dodane igituma bayikura ntitwakimenye urumva ubu naho twibwe twaragerageje gusemerera tuza turabanira abatware bo kumutumba ari maho karere ati yamara ahantu mudashize amadodane nukuri abana bagiye guhera cyane cyane abana
uretse ko ayo masanganya ahitana ubuzima bw'abana abandi bagakomereka inkurikizi ntizigarukiraho Jire nimubona
ababyeyi urumva bashaba hahamuka ababyeyi baratumutswe biruka bagira gute hanyuma basha basohora n'amafaranga yo kuza umwana atarategekanijwe natwe tuba duhombye kuko uyu mwana yacuza kuba ariko ariga none ntakurika arakurikirana ibyigwa kandi natwe urumva turahungabana dusketwe n'imitwe umengo yatakaye bavuze umwana yagizagufita twese twiruka kura dukanguka twiruka kuraba mbega basha ni wahehe n'uwo ngaha
Gerard Nkurunziza aranegura ingendo y'abapolisi badakingira bikwiye abana iyo bariko barajabuka amasanganya akaba barorera
turana mu gatondo mugabo tubona nk'umwe mugabo urabona uhereye ku ryo ku bitaro gushika kurija ku ibireshi hari nk'umupolisi umwe canke babiri icyo ntigikwiye tubona bahagaze nta ni filimbi twe turabona twumva bavuze ati kugira bagabanye umuvuduko wa motari canke amakinga tubona bahagaze ku nyine nacu tubona bahindura
ku ruhande rw'abarezi baragerageza kwigisha abana ukugene bojabuka neza ntibahure n'amasanganya ariko ku bana bakiri bato bica mu gutu bigaserukira mukundi nk'uko umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri amaze kubibona urongo yabunguruza abantu ku mapikipiki na basaba ko abajeje ntwaro bofasha Jafet habonayo
rero dukeneye urutonde kandi rwibona musantere kuri mikomine yiwe maze kwiyandikisha ukeneye gukora akazi kugira ngo nanjye ngire ntore liste kwa musantere ndayigumye hama menya ati umutari munaka je ngaha bayibonekana ko ndamusigura ko ndamuzi bwo gushika ntawe mbanze shabingora ngene shaka kubivuga ibyo bintu byo gariya aho bakatwugurura ahantu cyo dukorana neza kumbura amasanganya yo punguka
kukibazo cyo dusenze ingabanya muvuduko urongoye komine Makamba irakiza Zuena ati tugiye kuciga mu nama ya komine ariko mukurindira tuzovugana n'abajeru y'ipolisi gukinga basanganya gifasha mu kujabutsa abana atera kama ababyeyi kwigora bagaherekeza abana babo bakabajabutsa mu ntumbero yo kubakingira
Thierry Vendayishimiye urakoze mu gihe rero ubwo bunyamugabo ke bwibonekeza Imakamba kubatwara amapikipiki bugatuma abana bahaburira ubuzima muri Republika Demokarasi ya Kongo ho abagendana ubumuga batwara abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bemeza ko ubunyamwuga bwabo buri ko rurabateza imbere bavuga yuko bubabeshejeho muravyumva muri no nkuru bimenyesha makuru y'u Rwanda America Vedaste Ngabo
Chambele wanza kukeza waganga watu wa achiriye na reta yuru hundi ya shidi hukahunda yuku tutura kukoni nguwa alambika handi wa wadda shana.
Muradutunga muhinga bw'ivyuma inkuru twadusavye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yabagendana ubumuga bakora imirimo y'ukunguruza abantu n'ibintu bavuga yuko unyamwuga bwabo bwatumye batera imbere siyo bari baduhaye ni inkuru rero yumenyesha makuru y'ijuru y'America Vedaste ngavu
Ugeze ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi uhura n'abamwe bagendana ubumuga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo bifungurwa amazi amata amafanta ndetse n'amakara bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko ariko aba bose ntibibabuza gukora kukura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo abantu babiri bari inyuma yabo bagenda babasunika mugabo ni Faranga Jerome agendana ubumuga twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya Uvira atwaye imizigo bari kumusunika yemeza yuko ku munsi yo yakoze neza akore dolari hafi 200
kandi tumunga bw'amaguru n'amaboko je nkora kazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Kongo cyangwa biva muri Kongo bija mu Burundi aka kazi ndagakora n'iri kinga cyanje hamwe n'ababa badufasha kudusuguma kala dutunze gutwara ibidandazwa byose Idanda kwa byose bicamwiri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka makinga yisununuye atwara ibidanda byinshi. Mu muryango nditunganije yego muhiri wanje hameze neza. Umunsi ndashaka kuronka 150 ku munsi. Dolari 200 nka karori dolari 200 ndatironka ku munsi.
Nikubwira abantu bagenda no umuga bagenda basega.
Abagenda basega no bagati barazikwa n'amajambere. Ahubwo boza tukakora.
Mugiye kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mvuza amahanga w'abagenda no umuga. Bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mwibarabara gusabiriza bakajya mu mirimo. Byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Kongo no mu Burundi. Kibazo heza Pascal, ni umugabo w'imikigero cy'imyaka 60 amaze imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga.
Njewe mfise abana bose yamwe bari 15. Nabo bose n'ukuri baramerewe neza ntawumerewe nabi arimo kubera iki aka kazi nirwa ndakora abafise n'abamaze kumara n'abandi bakiri ko bariga
bamaze kaminuza
oya bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza babiri nabo baraheje baca baricara
ni gute wishura abana kaminuza kandi ugenda no
ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buriko burabahereza ubwo bumenyi nta kindi ndaba no bandabarengeje ko mugaba homba sintawe mpangiye kubera aka gakinga karamfashije
wavanye minzu
yego ninzu irimwo ni prasera yuwanje
abaturuzi mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha abagendana ubumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagendana ubumuga batwara imizigo yabo kuko boroherezwa cyane ku mipaka
emwe abagendana ubumuga barakora neza cyane baradutwarira imizigo yego nkubu je bantwari igitoki bantwari ibiraya bantu hari tomati n'ibitunguru bumvikanye beyi ndamuhereza akantwarira kanshikanira hajya ku mabajaje kugira turonke ingere twiyunguruza kuko urabona ko ngaha hagati atakuntu two kwiyunguruza imizigo yose urusha kuyikorera ku mutwe
aba bagenda no umuga batwara imizigo muri Kongo no mu Burundi bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye bamwe muri bo bavuga ko bashatse abandi bamugaye abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo
birashake natumye abagore batanu bose bacyavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi n'uburumva ndamaguru ufisi wowe ndubishobokana ariko najyo naguma ndashaka ndongora umugore wiza amashuri rero bajya bo kwiga urumva bafisi yabo edoloji mu mutwe yo kuvuga mpaka rondero umugabo ujya wize kandi afite n'akazi tangura kubona ikinga rero iyo zavugisha bose bagatangura rero kwemera kubera rero usanga uyu ndashobora kubura ibiryo kubera tisi ikinga n'ugumara jabukajabuka ku mupaka
twashatse kumenya imibare y'abagendana ubumuga banyura ku mupaka wa Kavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira ariko amwe mu mashyirahamwe yabo yerekana ko abarenga ijana barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira usibye umubare munini w'abagendana ubumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta ubuyobozi bwa societe civile mu mujyi wa Uvira bwicara bukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuministre ku rwego rw'igihugu Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
cyacari mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu butukiriranisha mutekano kandi turaguma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abamotari n'ingenzi bakoresha ibarabara riva igoma rija muri territoire ya Masisi bintu biri umutekano muke bavuga kubandanya kubabera ingaruka zikomeye muri uburyo bibarabara mu minsi itatu gusa batanu muri bo barishwa abandi barenga icumi baranyuruzwa kugeza ubu nta uramenye irengero ryabo Jimmy Shukrani bakomera
bamwe mu bamotari ijwi rya Amerika yavugishije ibasanze kuri parikingi ya Masisi iherereye Mikeno no kuri parikingi ya Rwasama zose zerekeza muri teritwari ya Masisi bavuga ko ubu gukoresha umuhanda uva Goma ujya mu teritwari ya Masisi kuri bo ari ukwijugunya mu cyobo cy'intare kubera ku buryo werekeza aba banyekongo bavuga ko kuri inshuro bibasirwa cyane n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo bikorwa n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo ku ruhande rumwe na M23 nubwo igice kimwe cy'uwo muhanda kigenzurwa na FARDC na Wazalendo ikindi kikagenzurwa na M23 aba bamotari bavuga ko izo mpande zombi zigira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bubakorerwa aho ibyo bibera ni ukuva Nzulo mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma kugera Sake muri teritwari ya Masisi hagenzurwa n'ingabo za leta
ubwicanyi ni bwinshi kandi trakaseri nazo ni nyinshi urabona kujya Masisi abariho bariere wahura n'umuntu ngo mpereza amafaranga runaka wayabura ni isasu wayabura ni igiti watinda ni igiti ugasanga no kwamburirwa mu nzira bimwe na bimwe tuba dufite hari nk'isaba bavuga ngo ni here ya Kipomba nayo hano Isake yo tuba turi kunyura tuvuye kuzana ibintu isa i Masisi vraiment na ira saya here de Kipomba nayo idukoraho cyane uko abenshi tubigitakariza mu buzima kuko iyo bakurashe cyangwa gukubita ukabuhinduka ikiru ikirema watakarije ubuzima
kuva ku intambara hagati ya FARDC na M23 yuburiye cyane mu bice bitandukanye bigize iteritware kuva mu kwezi kwa mbere 2023 urujya n'uruza rw'abakoresha umuhanda uva gumujya muri Masisi rwaragabanutse bikomeye icyo gihe bamwe batinyaga ko bashobora guhura n'ibisasu ndetse na bombe byaterwaga mu baturage biturutse ku mpande zari zihanganye nubwo uyu muhanda utagikoreshwa cyane nka mbere y'intambara aba banyekongo bakora imirimo yo gutwara abantu n'ibintu bavuga ko ari bwo buryo bwonyine bubafasha guhahira imiryango yabo umwe muri bo yatubwiye ku bibazo biri ku mpande zose
ngo ikiri kuza gutuma twumirwa noneho birenze nuko turi kuje wenda kuba tuvuye ngimasisi turi kuza Igoma tukaza umumotari wari uri imbere yawe wagera imbere ugasanga n'umurambo wiryamye mu muhanda cyarangwa umukiriya wabonye muri parikingi ugasanga umurambo uryamye ku muhanda n'umurambo wo mukiriya bwo bicwa ni ku mpande byiri ku mpande y'abazalendo no ku mpande ya M23 yo wafashe ng'umuntu ufite urugo bakakujyana akakurangizanya ibyumweru bibiri wenda uri gukoresha moto yabandi uri gukorerana
aba bamotari bavuga ko umuzi w'ibibazo nk'ibi ari ukubera ko bamwe mu bayobozi badashyira imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano birambye muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru hari icyo basaba ubuyobozi
kuko M23 itari yabaho abazalendo ntoyi bari bariho nabo tukaba dusaba abayobozi bakadufasha bakakora ama operation yo kwirukana M23 bagasubira iyo bavuye tukabona natwe umutekano
icyakwiye gukorwa nuko aba bayobora abayobozi babagumye kubabwira ingingo ngenderwaho bagomba kugenderaho ko natwe tuba dushaka kugira ngo dukore akazi nabo abari mu kazi tena kugira igihugu n'umutekano ariko bakagombye kumenya inshingano zabo natwe tukamenya devoire zacu urimo nakubahiriza inshingano ze kubaza rendo basaba amafaranga buri muntu ushaka asaba amafaranga ariko iyo tugeze Masisi za M23 aho bafite bariyeri imwe twishyuraho
mu kiganiro n'ijwi rya Amerika bwana Tobiro icyo tubika hangu umuyobozi w'ishyirahamwe Lutte contre les violences faites aux villageois rirengera uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Masisi yemeza ko iyi minsi mikishize yasize icyuho mu bamotari
ni hali ambayo imekuwa wazi na imeonekana kwamba
ni ibintu bigaragara cyane kandi biterwa n'abanzi b'amahoro bica abaturage cyane abamotari n'abagenzi bakoresha uriya muhanda ubu tuvugana icyumweru kitarashyira abantu batanu bamaze kwicwa bose biciwe muri uriya muhanda birababaje cyane kubona abantu bava hano mu mujyi wa Goma abandi bakava Masisi baza gushakisha ibitunga imiryango yabo bagasiga ubuzima mu mihanda turasaba leta gukora ibishoboka ikagarura amahoro bityo impunzi zigasubira mu byabo akazi kabo kagakomeza
watu waweleshe kufanya makazi ambayo walikuwa wanafanya mbele ya ukimbizi
twagerageje kuvugana n'impande zirebwa n'iki kibazo kibikorwa byihohoterwa n'urugomo bikorerwa abamotari muri uyu muhanda tubona bamwe mu bayobozi b'inzego za leta muri teritwari ya Masisi Baraka Gabriel uhagarariye guverineri w'intara muri ibyo bice yadusubije gira ati
cabavuga ko abazalendo na FARDC bari kurwa bari gutesa abaturage mu ayiranzira ija Masisi vuye mu mugi wa Goma ni kinyoma kidakwiriye ariko umuntu wese wabukoreshwa na n'abandi kuri M23 kugira ngo harabike leta ya Kivu cyangwa leta bagumye kwisubiraho kuko byanga byakunda nta hantu guverinoma w'intara yacu yigeza gucana handu Felix president wacu w'igihugu yigeza gurisha
naho ku ruhande rwa M23 twavuganye na Lieutenant Colonel Willy Ngoma umuvugizi wa gisirikare wa M23 ntiyabasha kudusubiza kuri telefoni atubwira ko yari mu nama ariko twandikira ubutumwa bugufi agira ati abavuga ko tubahohotera ni bamwe muri babandi batifuza ko amahoro arambye akongera kugaruka mu gihugu cyacu abamotari basanzwe bakoresha izi nzira kandi tubarindira umute kano ibyo bindi rero sinzi iyo babikura niki bibatera kubivuga twebwe aho tuyoboye hagaragara ituze mu matangazo atandukanye mu minsi yashize umutwe wa M23 wagaragaye na ushinje ingabo za leta FARDC gufatanya na wazalendo mu gutoteza abaturage bava mu bice biyoborwa na M23 ibashinja ko bakorana bya hafi nao FARDC nayo kugeza ubu ivuga ko M23 ariyo yishyuza amafaranga menshi cyane bakora ubucuruzi bwabo bakoresheje imodoka na za moto baturutse mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma.
Jimmy Shukrani bakomera urakoze dusuye mu Burundi mbere yo gusozeya no makuru ahabandanya kuvuga ubwandu bw'ibihara by'inkende mu kwezi kwa cenda bamenyekanye ko banduye mu makomune 29 kuri 49 gize ico gihugu bababa amajanane na 50 mugenzi waceje ni mukankusi yavuga na Bolingo Masang yanduriye muri gereza aho yarapfungiwe no kuvuga mu mwibohero
Chambele wanda bukeza waganga watu wa achiriye na retanyo urundi ya shizi hukahunda yoko tutura kukoni nguwa alandi kandi wa wada chane. Ariko kandi hali honi vinusanga na wabugazi na onegura kubijanye nukuru wa yituga, nukuru wa himili za vanu, ni mwujo voku jenje kana kubugu mwujo udashini shichu chane. Kuhira kona hawa vudi mwenye kuzea mwenye hizi ya malaria ngura mene kumusio kazi mwenye hiru hiru, aliva ambewe. Uri hari cyo batavuga na cyane cyane nk'ikijyanye n'uko ikarira cyane ku bihinda byirondoka basanga haraje ibikomere haba ku bihinda byirondoka by'umugore cyangwa umugabo benshi basanga bagerageza no kujya kwa muganga barashegeshwe bararembye kubera ko bagiye ku mavuriro nk'amasantre de sante cyangwa amapide cyangwa ku mafarumasi bacu babaha imiti ya integrisi bibazaga na mayesegisi rero umuntu yayigwaye navuga ntiharakwihimirizwa ari rishimishije bakababwiza ukuri ko ihimbura naho bayise ngo ngona karanda k'ibihere je no bitakiri imbuzi kubera ko yari imbura ibihinda byenda kitabikura ko kujya abantu barara barakoma induru rero nk'umugwayi n'ibyo niboneye nibyo twagaruriye n'abaje ariko bari idege ingene baje bahasesaguriye utwabo ingene bahitashe bari bafitiye abaganga babakiriye batababwiza ukuri nuko byose byerekana ko baba baganga bo ku masantre de sante baba bakora mu mafarumasi baba bagwaye ubwabo ntibaba bazi ibintu nyamukuru bazi ngo ibimenyetso nyamukuru n'ibihere gusa ariko sibyo
wowe uko ubifata uko ubyumva ni ubuhe butumwa abaganga bari bakwiye guha abarwayi
ubutumwa abaganga bakwiye guha abarwayi nibaza ko nabo nyine ubwabo urazi nk'ingorane umuntu yaba afise nticyaba ari ikintu cyoroshye kuko hari igihe abarwayi babiri basanga nko ku bitanda haraye abantu babiri ni kuvuga rero wewe umaze nk'indwi zibiri ukabona ariko uratangura gukira agaca bazana uwundi murwayi akigeje ibihere bigiturikamo amazi akamuraza iruhande yawe ni kuvuga ntushobora kugira icyizere cyo gukira ushaka wumva ugasubira kugirana ubwoba hanyuma ikigira kabiri ubukangurambaga bagira cyangwa ihimirizwa mu kirundi ntibishimishije rero bwa kicambere babanza bagatanga inyigisho na cyane cyane nka twebwe twayirwaye bakaduhamagara tugashinga intahe none cyane cyane mu kibano kuko ingaruka ku murwayi ziba nyinshi ni ugwaza uburero bw'abantu byombi tubana kuko aho mbaye hoho hari benshi bayirwaye nibo bakiri no kubitara abandi batashe ugasanga bamwe babikanye mu mazu kubera kudatahura ubwo burwayi nk'umuntu atanze ugasanga mweminzi yaciye iyo nzu ayitangisha n'uwundi muntu kugera kwirukane yumvikana ko adatahura ko iyo ndwara ibikira ahubwo usanga nk'abantu bubakanye watahuye ngo yandiriye mu busambanyi urugo rugatangura gusambuka kandi atari nabyo kuko n'abana barayigwara n'impinja bakazigwara agiye nari nayirangiriye no mu gasho twumva ko biba byumvikana rero nibaza ko ikintu cya mbere gikenewe ni inyigisho inyigisho cyane cyane ko abo baganga basesaguza abantu bagiye babitura batazi ko ariyo bakagira kujya kwa muganga barembye kandi bari gukira hakiri kare hanyuma ni inyigisho rero ko ahantu hahurira abantu benshi cyane cyane mu ndongozi zitwara abenegihugu nakavuga nk'abakuru b'amakaritsiye abakuru b'ubucimbiri abanyumba kumi abaremesha kiyago bagatahura ko ibimenyetso byayo atari ibyo gusa bakababwiza ukuri niho n'abantu bagira icyo bubaha bagatinya ubundi bitari uko nk'uko ibitegeko byabo bitugirira ko kwa muganga baza kuri iryo tsinda rikagira rwose mbere bakabura n'aho babashize.
Wavuye mu bitaro ryari wamaze mu gihe kingana iki?
Cyo ninjiye mbona icya mbere cyo nari nsanzwe ndi mu gashofunzi.
Ijugi Amerika nunga haduche dusozerira ano makuru mwakoze kudutega biri tubifurize kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose ijoro giza mu banyi no mu byanyu kubamaze kuba aho bwije aho butajya naho mugira umunsi mwiza.